Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda mu yunenziza nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Monikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku munsi wa 7 iheze icigira cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo hamwe n'umushyikirangi ajejwe intwari hagati Pascal Barandagiye bakoranije abarongoye indyambwe mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi. Intumbero iyo nama kwari kurabira hamwe ukuntu ikibazo cyo kutihanganiranira hagati y'abanyapolitiki hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itandukanye curanduranwa n'imizi. Amajambo yahavugiwe asa nayejeje agatima abatari bake ku kibazo cy'indyane mu banyapolitiki hamwe no mu banywanyi b'imigambwe itandukanye gishobora kurangira. Mu kiganiro cyo munsi twatumye abashinjacyaha babiri b'inararibonye mu byerekeye imigendanire. Turi kumwe na Ambassador Edouard Bizimana aserukira Burundi imusuko mu gihugu cy'u Rusiya. Muri neza Ambassador Bizimana.
Muriwe neza kandi ndabamukije abari ko baratwumviriza.
Murakomeye ngaho.
Yego n'amahoro buke naho twagize ibyago tukabura umunyeshure ibisigaye nishawa buke.
Turifatanije namwe muri uyu mubabaro.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye igeze no kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Mwaramutse neza Ambassador Ndaruzaniye.
Mwaramutse neza najyamo namukirize mushantare Edouard Bizimana.
Yego ndabyumvise murakoze cyane Ambassador ndabahaye umuriwe.
Kandi dusangiye umubabaro ko mwabuze umunyeshure n'umwana wacu natwe dusangiye umubabaro.
Yego murakoze.
Murakoze mwese. Reka imbere y'uko dutanga ikiganiro twumvirize umwe ubutumwa bwashikirijwe n'abategetsi bari muri iyo nama. Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yatanguye avuga ukuntu ikibazo cyo kutihanganira cifashe mu gisagara arongoye.
Igisagara cya Bujumbura amahoro n'umutekano birakwiye kandi biragaragara kuko benshi niho muba, ariko ntitwosiga inkore ku maso. Turabona hamwe ko bitariko biragenda neza kuko byarigaragaje muri wikendi iheze, aho muri komine ya Mohaba ikibazo cy'ukutumvikana no gukorana hagati y'umugambwe SNL n'umugambwe CNDD-FDD, ariko ntibyashoboye kugira twavuga ngo birarengeje, ariko iyo raporo natezwa kuyitanga kuko mu byo mwiga mu byo muvugana birimo. Icihutiwe twaragarutse byariko birakorwa n'abashamiranye, hanyuma umutekano uragaruka.
Rwasa Agatonawi arongoye umugambwe Seneda ofisi abanywanyi bama urabujwe ashira amakosa ku bajejwe intwaro.
Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe babonwe bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu camanza, kuko hari ibintu bituma biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziko zirakora canke iyo zagiye. Navuga yuko hari abasantiri bamwe by'ukuri bakwiye subigwako.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko hari n'abanyapolitiki bamwe bafite inyungu muri iyo nyifato yo kutihanganira.
Iyo turiko turavuga rero by'amatora kenshi turavuga tukavugana twebwe abatwara imigambwe mugabo hari ikindi kintu twibagiye turibagira abanyepolitike bakomeye bari mu nzego z'igihugu ngaha bakomeye nabo bafise uruhara muri ibi hagize amatora ushima ari bafise uruhara ubwa mbere bataka kwimvira igihe bagira bakugwa kubera biyumvira batamatora ntazosiga amahoro bahamuka kuruta mbere twebwe rutwara imigambwe rero iyo turiko turarabuka amenga amaso yacu yoguma ari abatwara imigambwe burya tuba twihenze naho nyene nitusubire turabe neza abo banyamigambwe bari mu nzego z'igihugu mu nzego zitwara igihugu niba barananiranye rero baserukira leta baramara amaje leta bavyita haute trahison n'ubuhemu twiri iminsi 30 tuvuge tuti iyi minsi 30 ni cessez le feu kandi tuzosuragura tuvuga tuti cessez le feu definitif ubu rero birabaye amahoro mu banyamigambwe ntibizosubira kuko tuzoja dufata imyanzuro ikwiye ku buryo bagira icyo batinya.
Gaston Sindimo, vice perezida wa mbere w'u Burundi asaba eka yarongoye iyo nama yasabye kwibigize iminsi biba hagati y'abanywanyi mugambwe CNDD-FDD n'umugambwe SNL bihagarara.
Sabye mwebwe wa mata mujejwe intwaro abakuru b'imigambo yuko uwo wese azozana imvugo ituma abarundi dusubiranamo ituma abarundi bategwa ubwoba n'amatora yuko uyo muntu yohanwa bimwe bikomeye hariho abadandaza bamwe cyane cyane bunguruza abantu batwindogera bati twebwe turonse ikiraka cy'umugambwe kanaka cyangwa uwundi baca batubuza ati abo muri umugambwe nimwabatwara musubire gutaha tugasaba yuko boreka umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe
eka kwimanga icyo kibazo kwikubita gashi eka guhanura abanyapolitike cyane cyane eka n'urwaruka rwo barufise inyifato mu ruhagarara rwa maruri hagati iyo migambwe uko ari ibiri n'ibintu byashikirijwe bashinga ntawe turi kumwe icyo kibazo mu kibona gutereka dutangwe kuri ambasadere ndaruzani impanuro zatanzwe nabo bategetsi mwaza kiributa
murakoze cyane gose nkuko nababwiye kuva na kera iyo ndi kuvuga ngaha mvuga nk'umuntu ntaheruka cyane ibya politiki y'u Burundi ariko kumva umushingantahe yaserukije ibyo kwa perezida Gaston Sindimwo ukumva icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka aba n'umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa ukumva umukuru w'umugambwe CNDD uri ku butegetsi yitwa Evariste Ndayishimiye abo bose badahamagarira abanyepolitike n'abari mu ntwaro yuko bogerageza bagahagararira amahoro bagahagararira imvugo yunga ubumwe ituma abantu badasubiranamo ni ukuvuga nk'ikibazo bagitegereye mbona yuko kumbure baguye n'abandi basangiye gutwara igihugu n'abandi basangiye imigambwe kuruta iyo migambwe ibiri ngaha gusa tuba byiza nk'uko yabisabye bagahagarika izo zose bituma abantu basubiranamo bakicara ngo yavuze ati ukwezi kuba gikwiye bakicara bakiyumvira hamwe n'abandi bamwe bari muri leta abandi bari mu migambwe iri kumwe na leta n'abari mu migambwe nyene ivuga ibindi byiyumviro sinkundi icyiyumviro bavuga ngo itavuga rumwe na leta aba namba ifise ibindi byiyumviro by'iterambere ibijyanye mu butegetsi ngira byotuma bose bashyira hamwe kuko bose bava kujya mu itora rituje bagomba kujya mu itora rituma abarundi babizigira kandi rituma abarundi bizigira amahoro yorivamo
kuri ku bwanyu rero murabona ko ubwo butumwa bubaha akizera ko indyane zari zigize iminsi zizoteba zikarangira
ubwo butumwa uko ndabibona ni uko bwari hagati nuko buri hagati y'imigambwe kumbure ibiri CNDD FDD na CNL iyindi migambwe nayo nyine iriho kandi twahora tubyumva muri iyo seserofe umukuru wa CNDD ashikirije ngira n'ibyiyumviro by'abandi bobishyiramo kuko bose n'abarundi bifuza guhiganirwa ubutegetsi kugira mu matora yimirije umunsi azoshika aze abantu bose bayizigiye abantu bose batuje abanyagihugu ntibaturature kubera amatora ahubwo bashyira umutima hamwe yizera aho batoye amatora
ambasaderi Bizimana namwe ubwo butumwa mwabwakiriye gute
Yego murakoze cyane nibaza yuko ahubwo ntangwe gushima yuko je no vuga ko bumvise akamo twabateye hari kiganiro cyaciye kuri radio nyene turavuga akamaro k'imvugo ihumuriza nirango je mvuga yuko bumvise akamo nabo baravuga bati reka natwe tubishimikire ko je byaranezereye cyane kuko buriya yerekana yuko izo mpande zose hari difisi gushaka yuko abarundi bobana neza boja mu matora batunganye ata guterana igitsure ivyo navyo bifatanye nuko amatora yoca ba neza kandi n'igihugu bivuyemo bakavyemera hanyuma igihugu kiyatera kije imbere kuko twarabonye iyo habaye izo ngorane haraba gushamirana hakaba nyene ibintu bitameze neza ku buryo duca dusanga byadusamaje aho gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ugasanga twagiye muri ibyo bigafata umwanya kugira ngo dushire gutora intumbero
namwe rero murasaga kizera ko ubwo ruhagara rugiye kurangira
njyewe ndabyizeye n'ukuri kuko iyo abo bategetsi bose bavuga bati dukeneye amahoro dukeneye ko abantu babana mu mahoro utovyumva sinzi ico yo bayishimikije ego nibaza ko bizokunda
ambassador Gabriel Ndaruzaniye mu Burundi gihe amatora yegereje hama haduka ibintu bitera ubwoba abanyagihugu basanzwe twakwibuza ko mu 2015 hariho abantu bitabarukoti eka no mu 2010 harabaya ibintu biteye ubwoba by'abantu baterana ishinge muribaza ko mu gihe icyo kibazo curuhagara mu bigambwe gorangira muribaza ko atakindi kintu gishobora kuza gitera ubwoba abarundi
amatora subu gusa kandi si wacu gusa kenshi amatora nayo guhiganirwa ubutegetsi uyani ubutegetsi rero bitazogira amategeko aremye atumbereye yubahiriza bose kugira ntihagire ubugira ngo barandenganije bagomba kunkumira barya abantu rero muhora mubona nuko mubona bari ku rubuga baba batumwe n'abo bakuru b'imigambwe bahiganirwa ubutegetsi igihe rero amategeko atizewe na bose igihe amategeko y'amatora adatuma abarundi bashira umutima mu nda bati utowe wese tuzomukurikira kuko porogaramu abuze ariyo kuzana amahoro bica bigora abantu bakabona barya abantu bari ku rubuga gusa batumwe mu rufuri n'abahiganirwa ubutegetsi ikibazo kiri hejuru n'ikiri hasi nico gituma nashimye yuko umukuru wo muri perezidansi umukuru w'intwari yo hagati umukuru wo mu nama nshingamateka umugambwe sendede umugambwe sene n'iyindi ngo bari batumye ntitwabumvise niyo nzira yo kurondera amahoro nibo abarundi bazokurikira ibyo bavuga rero nibakurikize barayo ko amategeko azobikurikiza aremesha bose ayo mategeko ntayo mfise murambabarira mba nababwiye icyo nibaza muganibaza yuko ubwoba bwo kwibwa mu majwi ubwoba bw'uko amategeko atubahiriza bose kizotuma n'ubu haba ibigoye
kuri icyo kibazo nacyo ambasaderi icyo kibazo cy'abantu bate
amategeko y'iri tora ryimirije aratumbereye neza yarasangiwe n'abarundi bose abarundi barayizeye abanyamigambwe bose barayizeye bavuga yuko bagiye guhererwa ubutegetsi kugira bateze imbere igihugu bose urushije abandi porogaramu bari waje imbere ariko ntazobaje kurwana n'abatatowe azobaje kubegeranya kugira afashe igihugu cyotera imbere hamwe n'imigambi abandi bose bashikiriye ibyo rero biri hejuru ibiri muri bajya batoye muhora mubona
icyo kibazo naco ambasaderi c'abantu eka hama hadutse ibintu bitera ubwoba abanyagihugu n'abahaye akarorero mu kivuga ku kimukanya gato
rero nibaza ko abarundi dukwiye kuva ibuzimu tukajibona kuko amatora tumaze kuyajamwo akatari gake kandi hama haza ibihuha nk'ibyo mugabo watohoje bagasanga sibyo nibaza yuko ubu nibaza ko abarundi twari dukwiye gutera tuje imbere nitube tugisamazwa n'ibintu nk'ibyo kuko je mvuga nti amatora akwiye kuba karyo yuko abanyagihugu dutera intambwe tuje imbere kugira ngo igihugu cyunguruze ari mu iterambere no mu bindi mugabo amatora ntabe akaryo yuko abantu bacanamwo basubira inyuma donc nibaza yuko byabikwiye kutubera icigwa nokuri haheze imyaka myinshi zugira amatora ibyo byarukoti byinshinge benshi twasanze ari ibintu bitabaho ari ibintu byo gutera ubwoba abantu mugabo ngira ngo bakaba bifatiye kube kubindi boba bumva canke ingene babayeho mugabo mu bisanzwe ntaco nta shingiro bifise yewe nagomba nongere ko mvuga nti ahubwo nabandi bategetsi batwara imigambwe abanyapolitike bakwirikire aka karorero kabo bandi batanze ubutumire bwo ko abantu boja hamwe bakumvikana ntibasubiye kuza bararaba na ribi hanyuma nabo nyene abo bandi ako kamo bakagatera ababakwirikira kugira ngo abo bagatse ntibatambe birorera kuko buriya bavuga yuko gutamba bisaba babiri sinzi ko nabisiguye neza utambye wirorera nta ntibiba biryoshe ni ukuvuga yuko abo bataye ako kamo ko guhumuriza kugwamagarira abantu kurabana byiza kudaterana ibitsure
na kamo gakwiye gukwiragira hose
ego abandi nabo nyene ubwo butumire bo butanga kuba bakurikirana ku banywanyi babo ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gira mwiriwe neza
amahoro cyane
muri hega Gira
ni more gose ni Burundi ni Bujumbura
kandi kazina ninde
mbwaje tubabumvise
kandi kazina kawe ninde
murakoze
duga kwijambo
bagije ntaye nane no tanga sinamwizike neza ikibazo
duga kwijambo ikibazo cy'imviro muratwumva gira ikibazo cy'imviro yego duga kwijambo
ikibazo yari mererano je nari fixe ku kwico kigani no munsi nashikirije mukimbe kugire njyane byamaziba imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi gihere gitugise tutegane nazo zonja inshuri ya bwa mbere nkoho mbanje gukeza n'imfato leta ifise uno munsi yo kumva bati nubwo turiko tuyaje mu matora nubwo turiko turaterera amatora ubwo amatora afite amafaranga ubwo amatora afite kujya gutora gusa ariko hariho n'ibindi byoza bituma ayo matora agenda neza aho mvuga neza na neza ku kijyanye n'ukungene ashobora gutegurwa mu iteka n'itekano rero jewe icyo nashaka kubwa mbere gushyikiriza muri Afurika ndetse n'utubizi bizaba tubizi kenshi bikunda gutera ibyo njyane kenshi abari kwigungira koko basanzwe bategeka muri kino gihe cyane abashaka guharanira ubwo butegetsi kubera bayifuza kuronka inyungu kanaka politiki itanga ariko icyo ikibanza hagi bwa mbere kenshi iyo amatora ari mukuba ni uko abantu twumva yuko ibyumvi ari byo bitegereza kubanza kujya imbere imigambo yacu mu gihugu cyacu ingorane kwinshi zikunda kuhaba ni uko imbere y'ibindi byose nta byumviro bihaba mu migambwe imigambwe myinshi igiye kureba ko umuntu yatanguye muri Afurika uko umuntu itangura muri kino gihugu cacu ni uko usanga ari imigambwe yatangujwe n'ishavu iyindi migambwe nawe ugasanga ihuye kubwirwanya ibanaka iyo migambwe rero yageze amatora nta kindi ikora atari kuvuga n'aburi uyu nawe yagiriza uyu nawe ahana uyu rero numva nti icyoza gituma iteka n'itekane riba mu gihe cy'amatora imbere cyangwa inyuma y'amatora ubwa mbere na mbere hubanza agahiga mu byumviro nicyo migambwe yubakiye ku byumviro yumve yuko imbere y'amatora dushyikiriza ibyumviro abanyagihugu bakeneye twobaronse ibitakozwe n'ibi leta ihari muri imyaka imaze itwara n'icyayi nicyitwe twokora icyo gihe hamwe hari ibyumviro hubanza ibyumviro nk'uko tusaba tuyana mu
bintu
imbere hubanza ibyumviro ndeteka n'itekano ryohawe ikindi kintu nacyo ni uko iyo ariko birabaje nibaza inshuti duheruka gutanga mu biganiro twa turi kumwe n'ubundi rwaruka iri mashyirahamwe yigenga turatwumva duti abo banyepolitiki ntibarasambe abajene babo ikuko kenshi ni bakunda gushira mu muri genda niyo barasambe tuje hamwe abajene bari mashira mu genda abari mu migambo n'atari mu migambo tuje hamwe tugire no kuceno kwita manifestation iri hamwe abantu bose twumva duti mu matera ntacho tuzokora kiri tugeza kunyanga gateka ku nuri hanyuma kubijanye no kwicara na kwenye politiki ibicane bayage mugabo imbere kuyaga nibunze yuko abanze umutima imbere gutora amategeko abanze umutima amategeko mu yatora nicyo kigamije cyacu cyaje gutora inzira iriya yose nigiye gushishora gukira cyane ikije mu njyana z'amatora ariko kenshi bizashoboye gukunda kubera iki abanye politiki benshi birajyama kugira baganire ibibazo by'umutima kenshi bajya hamwe kugira baganire kumenya ahubwo bogenda amatora neza ejo cyane hirya ejo bashoboye kuba mu gihe cy'umuyongo biri cyangwa 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 bumva ubwo butegetsi ariko nibanze bahuze mu mitima ubwa mbere bati abana b'u Burundi barakeneye kubaho amajewe icyo nabangiriza ko no guteraga mu gwaruka twebwe bane b'u Burundi kunze yuko kino gihugu abanye politiki barasanzwe bari ariko barasaza abatari bake bari kuba barakukuruka nitwebwe dutegereza gufata ibintu mu minwe nitwebwe dutegereza kumva yuko kino gihugu cyo gifashe neza abuzi ko nawe zikuzera byo kitwaje rero je ni bazaga ntabwo kutwaje ntabwo icyo nitwagirizwa nje no twumva yuko areka byo kacu ko gukemura ibyo bibazo byakoze cyane
murakoze gira ibyumviro eka bishemeye eka abashinganye turi kumwe bagire icyo babivuze ko barashwije ibyumviro byuko imigambwe abanyapolitiki bo bafite ibyumviro bakagwanisha ibyo byumviro akaba ariyo bashira imbere ibyo bazorangurira abanyagihugu akaba kandi yateye kama abajene ngo baje hamwe eka n'abanyapolitiki kugira ngo bayage urwaruka nko kazoza kejo duka kwijambo ambassadeur de Maria Daruzani
murakoze ndashimye umushinga ntahe avuga yuko two kwigisha kuja hamwe kuzigisha kugwanira amahoro ibyo ni byiza mu mupira batera umupira ukubise umwere ku muntu agutera umupira ni kosha ariho igihano baho uyu muntu no muri politike nuko abanyamigambwe ntibagwana n'ivyumviro bahiganirwa ubutegetsi bakerekana programme imigambi y'iterambere bagomba kuzokurikiza kugira abanyagihugu bayikurikire ntibagwana rero barahiganwa gusa bagahiganishwa imigambi y'iterambere bafise n'ingene bazoyikora niyo bajana kwiyamamaza amategeko y'amatora rero nkuko umushyantahe arongoye senze yabivuze atabari mu ntwaro haraho kumbure barerega ntibahana ingene bigenda amategeko rero nayahe ahana uwo muntu atanguje umudugararo kuko bavuga yuko badahanwa mushaka rwasa yabivuze aba mushaka ntawe rwasa umukuru inama ishinga amateka ayitegera akanamukuru wa CNL ati abakora ibyo bintu ntibahanwa amategeko rero nayahe ndive nagomba gusaba yuko ko haje president akaza assembly akaza minister wa interior akaza n'abakuru b'imigambwe bemeze abanyagihugu bamenye kuko ziryo kosha hanwa gutya kandi ribaye umupolisi ntarire guhigitana ngo mbaze ati ikosha ryabaye igihano ni iki abantu ntibamenya aho igihano ari ico bazokwigenza neza kandi n'abakuru babo bazomenya ko umuntu baroshe agahanwa munyuma atazobakurikira mbona yuko rero abakuriza amategeko kumbure hari aho batebye isure leta nibaremeshe babwira amategeko akurikizwa amategeko bayarenze bahanwe ariko ntihagire abakingira ikibazo bakora amategeko ibyo nibyo bihambaye ahandi mu itora bahiganishwa programme z'iterambere imigambi y'iterambere babwira abanyagihugu mu byerekeye indero mu byerekeye amagara mu byerekeye ubutunzi ati jewe nzobakorera ibimurantora ntibagwanisha ntibagwanisha programme bahiganishwa programme bose ku gihugu kimwe bifuza ko tubamo amahoro rero atarimo amahoro ntarama kandi nta yandi mahoro azozana
reka na ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku byiyumviro byashikirijwe na Agira tuga ku ijambo mu kanya gato
yego mbaje kumushimira cyane nongeye ndamuramutsa ku kandi yavuze neza jewe nibaza ko twahuje kuko nange mvuga nti amatora arahera igihugu kigasigara kikabandanya hanyuma umuntu akaje mu matora avuga ati none jewe ejo ngomba gushikana igihugu hehe ibyo rero ni bya bindi byo kugaruka kuri programme y'imigambwe yavuga bati jewe mfishe ibi byiyumviro bishasha nje ku mbona aho bizoshobora gutera kudufasha dutera intambwe imbere. Hanyuma ikindi kintu yavuze gikomeye cyane nico aba urwaruka nabo nyene murabona amigo rugize igice kinini cy'abarundi kandi niyo Burundi bwejo nkuko tukunda kubivuga barafise uruhara rwabo kugira ngo nibabe gusa baje nyuma gusa mugabo nabo ijimbiro byabo byumbirizwe kugira ngo nabo bagire ico baterera hanyuma cyane cyane nibaza ko hariho nibindi imigambwe ikwiye kwihutira cyane nibyo kuronderera abo baje nabonya urwaruka ico bokora kuko buriya abantu batagira ico bakora biyatuma birafite ingaruka mbi ku gihugu kuko baca baba bahitanwa n'impanuka nyinshi ni ukuvuga yuko ikije cyose kirabahitana gabuye ati kora ibi kora aya makosha nzoguha ibi
ivyo biri muri vya vyumviro abanyapolitike bushikiriza ukuntu bufasha urwaruka rukava mubwo bukene bukava n'ubushomeri
yego cyane hanyuma rero urumva nibaza yuko twese ari abanyagihugu ari abatwara ari abatwarwa twomenya yuko igihugu ni igihugu amatora ahera igihugu cyabandanya umugambi utsinzwe ejo ugatsinda hanyuma igihugu cyabandanya tukabona yuko igihugu cyacu twogishyira imbere y'ibindi byose imbere y'intara kugira ngo ejo abazovuka abuzukuru bacu abana bacu tugire dusigaho tubashikanye.
Muri ko murabandanya kumviza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jide mwiriwe neza. Muri hega Jide
ndukundo
eduka ku ijambo akazi kawe ni akazi na kikirundi ego egira neza telefone ubaze ikibazo cyangwa ushikirize icyumviro
ndiye kujya mu makora bino zinko nkumva ko ndiyanye yo hanyu yahuza abategetsi b'uti atari ndiyanye yo gahuza kandi ajyana kandi abadiri kandi mashyirahamwe mu gihugu kubera abashinzwe kuba kuri mu bantu mu bashinzwe mu kuzi hakaba abagenewe cyangwa abagenewe kumenya ko iyi ni kampanye yo kundi gihugu n'abagore b'abana n'abantu bose mu gihugu kandi bari bifite kwa yose ayi ni uko bakabona kwa
murakoze Egide reka ndumva telefone yawe yatavuga neza cyane gusa ariko mwavuze ikibazo cy'imigumuko reka nico kibazo tugiye cyo washingana twatumiye bakivuga ko ambasaderi ndaruzani hariho igihe haba reka nkuko Egide bivuze imigumuko cyane cyane mu gihe cy'inyuma y'amatora icyo kibazo kiba kivuye ku kimwe isanzwe
nkuko nayo yabwiye ngitangura imigumuko ijya mubona barya abantu bagira imigumuko sibivako iva kuba batumye kuko batemera ko barushwa cyangwa abandi bazana ivyiyumviro byabo n'ubu nyine imigumuko leta irafite amategeko ahana imigumuko kandi ategerezwa kubazwi na bose ikagira abashinzwe umutekano bakoresha ayo mategeko gusa badahawe n'ayandi mategeko n'imigambo igihe ayo mategeko avuga neza igicumuro kibaye haba ayo migumuko ikishingwa abashinzwe umutekano n'abapolisi n'abajandarume iyo bibananiye hari nabo bahamagara intwazangabo z'abasirikare ivyo rero birasanzwe ayo mategeko abigenga kiretse y'abapolitike bagomba kuburiza polisi gukora bagomba kubuza abashinzwe umutekano gukora niyo migumuko iba kuko ababatumye baca bagomba kubavukera nibyo umushyantahe aserukira seneri yavuze ati none abantu bakora ikintu ibi n'ibi n'ibi bahanwe gute ko badahanwa tubibona icyo kibazo kiragoye cyane rwose barya sibo batumva bagira amakosha abagira amakosha ni barya babakingira ikibaba bagatumagira onaho bikora ntashuba nzogufanga nzoguhagararira usabe rero abashinzwe imigambwe ko basaba kurekurwa kwiyamamaza bose atawukumiriwe bemere yuko bataba inkomoko y'imigumuko ituma igihugu gitekana umugambwe wagirijwe tegeko ugahanwa nawo nyene kuko abantu batoye yatumye buhanwa bonyene ubureko nibaza imigumuko si ihambaye ihambaye ubu oba amateko abona neza avuga neza bahagaze naho baca abashinzwe kuyakingira bakabenda bakemeregwa atantambamye simboli gituma amatora toba meza ubu rero amategeko y'amatora nayahe n'ukuri no bambesha mu byonda yazi ariko niyabariho akwiye kumenyekanishwa mu gihugu cyose n'abarongoye intwaro n'abarongoye igihugu
yego me ambassador Bizimana hari abantu bavuga ko indyane ka zabaye mu bacana cana bakiri bato abahuke mu migambo itandukanye zoba zambuye cana cana ku kuntu amateko asanzwe azwi ahana izaha nk'ivyo atakurikijwe nk'uko bikwiye aho mwebwe muvuga ko
yazenibaza yuko naho nemeza yuko ibihugu biteye imbere byateye imbere kubera bishyira amategeko imbere ariko ibintu by'iwacu hari aho usanga rimwe rimwe usanga birimo ibindi bintu byinyegeje inyuma kuko mu bisanzwe iyo amatora abaye si ukuvuga yuko naho uba utayemeye ucuja mu migumuko kuko numva mubuze imigumuko numva n'ibijya byo gusambura n'ibijya byo kwica nta tegeko na rimwe rivuga ko umuntu atsinzwe cyangwa arushijwe acaja muri iyi hariho amategeko ayo arazwi ko adashimye ibyavuye mu matora arazi inzego yitura zikamutunganiriza mugabo gushora abantu mu ibarabara kuko twarabonye yuko n'abashora abandi mu ibarabara bo batajayo bashuhura gusa bashura urwaruka kugenda kwica guturira no konona mugabo nabo bibereye ahantu barungika gusa bashuhura ni ukuvuga yuko ngaruka kuri cya kindi nti dushire ineza y'igihugu imbere utsinzwe umenye yuko ejo uzotsinda hanyuma utsinze nawe agatwarira bose ku buryo tutaguma muri rwazuguruzuguru bimwe byo kuguma twishamburira ko nk'impene nibyo jewe mvuga ngo nushikirize
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza bwanjye mu ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonce muriwe neza
Muraho
ego muri hega Leonce
ya
muri hehe
mu gitagara cya Bujumbura
nakandi kazina ninde kandi kazina kawe ninde
murakoze cyane ndashimiye cyane kuba mumpajyambo ngiye kujya ku kibazo cya mbere nabonye ibyo mwohereje kuri Facebook ku nkongi y'ibihugu bya Amerika narishimye cyane kandi nabikengurutse ariko ngomba nshime ibi bikurikira ndashima cyane byimazeyo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akamo yatewe kumbure n'umutwara muri cyubahiro umukuru w'igihugu kuko bijya ku bintu bisanzwe bijya n'ibintu byabonye ko byarenze inkombe bakabona ibintu bigiye gukorwa karambaraye rero turasaba dushyiritse imvugo ijyanye n'ingiro ntibibe ivuga munsi gusa ntibibe igikiringo batanze cy'ukwezi ko kwihanganira kwabo mu bijyanye na politiki byaba twahagaze turasaba ko bikomeza bikabandanya nk'uko babivuze ariko nkabanegura kimwe muri ibyo mu byo naho batabivuzeho hari ikibazo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yari yigeze gushyikiriza arashyikiriza avuga ati abatagisinzera amafaranga bari batoza nahagarare vuba bwango icyo kibazo kugeza nisa biracyabandanza nzi ko umutegetsi nkurya ashobora kuvuga ikintu nk'icyo mugabo hakaba harimo bamwe bibika imbonerakure ubona ko boba bararenganye bararenze inzego zikuru bakabona ko ijambo
Murakoze Leonce ambassadeur ndaruzaniye Leonce ati imvugo ikwiye kuba ingiro aho akaba ari kwavuga cyane cyane ku mpanuro nziza zatanzwe n'abategetsi mu kanya gatoya cyane rwose icyo cyimvuye mu kivuga kwi
nukuri imvugo y'umukuru w'icege ati umukuru w'igihugu yatomoye ariko uwo mushyantara navuga ati hari abandi naho yavuze ibyo batazumva abandanye abagira ibyo yabujije nta kibazo mpejeje kwishyura umukuru w'igihugu n'umukuru w'icegera bategerezwa kubaza abashinzwe umutekano igituma iteko bafashe ridakurikijwe kuko biringiye abari biho birikurikizwe hama bagahora ari ikibazo rero n'abandi bagaho natwe bazohora nshobora kurikiza batanga ingero umuntu adakurikije amategeko hari abashinzwe ntabe babishinzwe mu mutekano bace bababaza ni kurya muntu akoze ibintahanwa ibyo nibaza ko ari ibintu bihambaye ku nivo zose guhera hejuru ku mukuru w'igihugu gushaka kuri musanteri gushaka ku mukuru w'umutumba byabaye ryanditse gukurikiza ikindi novuga umushyantahe abaterukira umugambo senderi avuga ati twabonye ko bigoye akeneye seselofe ni ukuvuga ko yabonye ko hari umudugararo mu gihugu ahantu ati ngo rero tuje hamwe mbari ukwezi we yibaza ko ariko byohera kumbure nibyo nibamwitabe baje hamwe ugurira abandi bose bahiganiga ubutegetsi mu migambwe yose baje hamwe nibyamara ukwezi ni byiza nibyari amezi abiri kazima byabizanye amahoro muga bakeneye kumvikana n'abantu bose bashinze iby'imigambwe n'umunyamatora kugira ngo iyo midugararo ibuze amatora meza mu gihugu ihagarare bose bakurikiza amategeko n'imigambwe yose yumve kurikiza amategeko ariko imigambwe yemerewe mu mategeko itegerezwa kwitaba n'abatavuga rumwe kumbure ko ari abarundi uranababaza kumbure hano aho usanga nabo bakeneye icyo batera mugabo kuvubikira imigambwe imwe ngo twumvikane turi babiri cyangwa turi batatu
murakoze reka na ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku cyumviro cyashyikirijwe na Leonce avuga ko ahubwo nyabona imvugo ikwiye kujyana ingiro mu kanya gato
yego murakoze nibaza yuko uko babivuze navuze natanguye mvuga nti byerekana yuko hari ugushaka yuko abarundi twobana mu mahoro kandi ukabona ko abo bategetsi intwaro babishyize ku mutima igisigaye rero nuko n'abandi baje inyuma bakumva yuko icyo cyifuzo ari ikintu ingirakamaro hanyuma nibaza yuko nk'uko ambasaderi Gamariyeri abivuze nuko ako kamo katewe n'ubuserukire umugambo w'isengege n'abandi bokitabira kuko nabo bakicara hamwe bakaganira kuko buriya kenshi ari aho twebwe twama twiyumvira ko ujya yamavuga ngo ndiko ngirirwa nabi duca dufata yuko umenga n'intungane hariho nkumbure uruhara nawe abafise muri ibyo biba bikoreraga nicyo gituma yo kwicarana hamwe bakaganira bakavuga bati aha twifate gutya abanywanyi bacu tubahe ubutumwa ubu hanyuma imigambo yose ndazi kushise amategeko araba ingene abanywanyi babo bitwara icyo gihe bari hamwe bakavuga bati aha hari umunywanyi umugambwe wacu wabwiriwe nabi none mwebwe mumeze gute kuko hari naho usanga bigirwa ahantu umuntu akabigira akabyitira umugambwe ari amakosa yiwe ari abikoze kwa twe kiwe ibyo rero urumva icyiza cy'uko bicara hamwe bakaganira boca bumva ko iyo ingorane zavuye umwe wese akavuga ati njyewe ntumbereye reka ngende gukora iki nshukemwo amabisi uwundi ati nanjye ngire nshukemwo amabisi mugabo umwe avuze ati ngiye guhumuriza abiwanje nabo aho kubaha ubutumwa bwo kubasaba ko batuza baje hamwe bagatekereza wewe ahubwo ugatanga ubundi butumwa buca usanga rero ari bimwe umuntu atamba yirorera nicyo gituma icyo kintu cyo kwicara hamwe cyo kuganira ariki nukuri gikomeye kandi aba abantu bose bo kwitabira ubwo butumire bakabwitabira bakicara bakaganira
ndegemeye tubutse nshuti mwese ko muri komo rwanda nyakumviriza radio nijwe rya Amerika turi kumwe na Gaspar mwiriwe neza
mwiriwe neza abanyamakuru
mwiriwe neza muri ya Gaspar
mwiriwe neza
muri hehe
gende mu Rwanda
yego duga ku jambo kibazo cy'umvira
ambo nashimira kuba tumirwa mwatwohereje cyamwatumiye uyu munsi akabazo kamatsiko naba mfite cyangwa inyunganizi niba abanyapolitike yenda mu butegetsi baba uriho numva ko hari n'abatavuga rumwenda nabwo ariko kujya kwicara hamwe bakaganira bagashaka umuti w'ibibazo yenda biba birimo muri leta kuko ni inyungu ku baturage kandi burya kuyobora no kufite abaturage uyobora ibyiza burya kuyobora abaturage kandi abantu bose ni ukwanga iyo bahatanira ubuyobozi ni kugira ngo bashakire imibereho myiza abaturage baba bafite mu nshingano zabo numva icyakabaye kiza rero si uguhangana numva icyakabaye kiza kuruta ibindi byose gushyira hamwe bakaganira ku kibazo baba batumvikanaho bagashakira umuti ibibazo biri mu gihugu nibura by'akarusho abaturage bakabaho neza nta kwirukanka ngo bamwe barasimbuka bajya aha abandi gutya na gutya numva icyakabaye kiza gushyira hamwe kubaka sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete y'abaturage nyarwanda cyangwa y'abarundi muri rusange byaba byiza kurutaho
murakoze Gaspar ku vyumviro vyiza reka duhe n'ijambo kandi Alodi imbere yuko abashinga ntawe bagira icyo bavuze Alodi niwe neza
ubwo mwiriwe
muri higa Alodi
ndi Kampala Uganda
Kampala murafite ikibazo cy'imviro duga ku ijambo
nicyo yumviro yego mu bisanzwe je abanyepolitike ndabona umengo ibintu bakora ni byo gutesha umutwe w'abanyagihugu uri kuraraba abanyepolitike barajya mu manama bakavuga bagapfundika ibintu tireka tugende dukora ibi bavuganye ibyo bagiye gukora mu gihe bavuganiye hejuru mwayo manama yabo ugacitangaje ibyo bagiye gukora kuri tere ngaca nimbaga cyangwa nibaza ko wumva ngo ngahangwa ibintu z'umugambwe naka ngo zasambwa zabomowe ukomba ngo zaturiwe ukomba ngo umugambwe abamo umugambwe n'uyu ngo bagwanye nabo umugambwe n'uyu biva hehe cyeje baba bafundisha amategeko ariko bo bagacya bagenda mu banyagihugu ibyo bavuganye hejuru nibi ari byo babwira abanyagihugu rero nkavuga ati abanyepolitike bikebuke kubera ko abazi yuko niyo nama bari kumwe nabo hejuru azi yuko hariyo zegeranye bazavugira akavuga igata byo genda ashikiriza abanyagihugu ugasanga agiye mu banyagihugu abiba yiki urwanko genda mukore muturirire nibi genda mukore nabo kunuko nuko nkavuga rero ati abo banyepolitike bagiende ibyo baba bavuganye bapfunditse hejuru abarizo genda kwigisha mu gihugu
yego me murakoze Elodie mushya ntahe Bizimana reka mutangwe mu gico mwishuye ku byashikirijwe izimbyo bya Gaspar na Elodie Gaspar akaba yavuze ko abanyapolitiki bose yakwiye kwicarana hamwe ikaguhangana ko ari bibi akaba avuga kandi ko abanyapolitiki bakwiye kurondera neza abanyagihugu harodi we basa n'uwinuba abanyapolitiki naho yavuze muri rusange mu kivunga ko bose bashuka abanyagihugu tuga ku ijambo mu kanya gato
yego murakoze cyane nagomba nshimire Gaspar na Alodi Gaspar nibaza ko twahuje ku bintu byinshi kuko natwe tuvuga tuti ibiganiro abantu bicare baca inama n'ingingo batera inkuru bavugana ibigoye igihugu bavugana ingene boteza imbere abo batwara kuko nibaza yuko umwe wese avuga ati umugambi wanje ugiye imbere jewe abanyagihugu bazokungukiki ibyo nibyo nibaza twame dushimikira ko uko ari gutwara kugira ngo igihugu gitere imbere ucunguruze hanyuma kuri uyu Alodi avuze nabyo byo kwinuba abanyamigambwe nibaza yuko nukuri ntitube cimbonye no bivuga nti nta muntu n'umwe yugenda aza kwigisha ngo abantu bankane bagiranire nabi kuko uri umuntu utwara ntushobora kuvuga ngo jewe nzoza gutwara igihugu cy'umunyota nukuri urwanko ntirwubaka ibyo nibaza yuko ari icyumviro ciwe hanyuma ni nkuko kenshi hari abahora babaza bati mwebwe kubera iki nko mu Burundi muri abakirisu barenga 70% muja mu misa iminsi yose amasengero yamayuzuye mugabo hakama hari ngorane hamiza akantu kumba abantu bacanye nko bagize gute ni nk'ibi rero ariko aravuga n'ukuvuga yuko nta muntu jewe nta sengero jewe ndo mukirisu muranga mu isengero nta muntu numba agenda kubwira mu isengero yigisha abantu atigenda mugire naba bandi bama batwigisha urukundo mugabo kubona bishika no kuvuga yuko ariho abantu usanga bameze uko nyene bakora makosa ku giti cyabo umuntu atoca yitirira abanyapolitiki nivyo harashobora kuba hari uyu n'uwundi ashobora kuba abikora uko ariko muri rusange nibaza yuko atamunya politike yogenda avuga ngo genda mubanze muturire mwice mugire gute ama nange nzoze gutwara
ndagutwara reka nivyo vyumviro vya Gaspar Narodite bibaze ambassadeur Andaluzani ndoga kwijambo
murakoze nibaza yuko umushya nta Edouard avuze vyo abanyepolitike abantu babo barongoye iyo bataye umurongo bahagiye ikosha n'abakiboza cyangwa kugira gakingira ikibaba abari para arabatuma kubandana nibaza yuko rero igihe umuntu akoze ikosha yisunze umugambwe wiwe umukuru w'umugambwe ateza kwishura cyangwa amuhanishe yatamuhanishije rero abamushyigikiye nkuko nabivuze ntibibera hasi bihera hejuru nta mukuru w'umugambwe akingira ikibaba wishe umuntu yogira ngo siwe yishe umuntu ntibishoboka yari kumujyana ku butungane ati umuntu sinamutumye kwica jewe niwe yishe abantu agahanwa kuko amuhanishije ariko umunyepolitike amukingiye ikibaba niwo hafi ingwano mu gihugu amategeko rero bareka bayakurikiza bayakurikize abashinzwe kubashyigikira umugambwe nabo babashyigikire mu mahoro no kurwanira ubutungane mu gihugu icyo nicyo kintu gihambaye ndasubiye guhamagara abanyamigambwe bose baba bari kumwe na leta nabo batavuga bavuga ngo bahanishe izindi porogaramu sinkunda ijambo batavuga rumwe bagwanira amahoro bose kugira bavuge mu mutekano babwira abanyagihugu batuje ntibabwira abiruka ikindi cya nyuma ngomba gusubiramo twavuze twese bavuga ngo ibiri mu inama bigira imana iyo ako kamo batewe abanyamigambwe ngo baje hamwe baje inama barabe ibintu byotunganya amahoro neza kugira amatora azabe mu mutuzo abo bantu nibaza yuko ako kamo bugakurikira kandi ari umugambo uri ku butegetsi ari abandi bari kumwe nabo n'abandi bafite ibyiyumviro bahayanisha batajyanye n'iz'iwabo boja hamwe bakaja inama niho hazoba imana mu byo bakora biyumvira ingene abarundi bazotwara bose bubatwara mu mahoro mu mutekano uzo bayarushije abandi baje imbere hanyuma umwaka uza basubiremo abandi bamusubirire mbwa abarundi bari mu mahoro inama rero irahambaye bategerezwa kuja hamwe batagiye hamwe n'umuntambaro tuzoronka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gi mwiriwe neza Gi
mwiriwe neza
muri he Gi
turi mu Kirundo
akandi kazina ninde
kazina ni Landry Gi Aishaki
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imvyo
yego jewe nagombe shimire cyane abonye politike kuba bariyumviriye bakagira iyo nama ariko yo bakabonana bakavugana ku bibazo byabo banyamigambwe batotezwa cyangwa bakagira iki tugasaba yuko bitora mu majambo gusa ubwo babishyira mu bikorwa kuko abanyepolitiki b'abarundi turazi ko bafite akarimi gasosa ariko ikibazo twaca tubaza ni uko ayo matora none azotegurwa gute abahunze hari impunzi zigera ku 400,000 zikiri hanze y'igihugu badadoshobora gutora nabo nk'abandi cyari cyo kibazo mbaza abanyepolitiki boba bari hanze
murakoze
nkabaza yuko nabo bashobora kuza kwitaba ayo matora canke uko bizogenda
murakoze Landwegi ashakiye reka duhe ijambo kandi Olivier abashinzwe turi kumwe baragira ico bavuze kuri ico kibazo mubajije reka ego mukanya gatoyi reka Olivier niyo ngabo namwe mu gicumuze Olivier muri beneza Olivier muratwumva ndumva Olivier atari kwa dutega amatwi reka tubanze duha ijambo ashika ntahe bagice bavuze ku byashikijwe na agi ahishaki reka ambassadeur ndaruzani mu gice muvuze ku byumviro byagi kibazo chakabije kibazo labaje nuko aya matarazo genda gute kandi hakiri impunzi ziri hanze ariko akaba yashikije n'ikindi cimbuye
Jewe nibaza yuko iyo mpanuro atanze niyo kuko ikibazo cy'impunzi iyo batafite umutima hamwe n'ababo ntibafite umutima hamwe batashe rero nibaza ko mu gihugu boba icyuze gusumba kugira ngo amatora ajemo n'ibizo yava amakwizwe na bose ibyo rero ni ibintu bigoye ni porogaramu zigoye ariko icyiyumviro cy'uko abari impunzi zobanza gutaha mu gihugu nibaza yuko ziba byiza ni nabyo twashyize mu 2025 inyuma y'amasezerano y'Arusha twaratahukanye impunzi zose turabo murabe mushatse n'abafise ubwenegihugu bubiri baremererwa gutaha n'ibyo Arusha yavuze nicyo gituma mu 2025 amatora yabaye ntagishobora nuko abari hanze bari batashe n'utatashe atacamubiza gutaha ubu rero basubiye kugenda twasubiye mu ndyane ziza bihagaze impunzi zigatahuka ubu matahura ari mu mahoro gusumba kumbure tukabandanya programme twese abarunda umutima umwe basinzira imwe gutera imbere ibyo nibaza ko ari ikibazo gihambaye si mu nyuma bibaye tekinike twabivugana twabonyene bigenda ariko uno munsi mbona umwanya muremure wo gusigura neza kugira ngo mbyakire cyane rwose ko impunzi
mu shyaka Bizimana ambassador Bizimana namwe mugira ico muvuze ku cimbo cyashikirijwe na Gi Ashaki akabavuga ko ibyashikirijwe n'abanyapolitiki bikwiye gushirwa mu ngiro akaba yabaje n'ikibazo cy'ukuntu ayo matarazo tunganywa kandi hakiri igitigiri kinini cy'impunzi z'abarundi bari hanze mu kane gatoya cyane rwose
ego murakoze cyane imbere yuko nishura kuri ico ibyo mvuze kuri ico nagomba mvugeka yuko dukwiye kumenya yuko abanyagihugu atari ibijuju kwa tuvuga ngo abanyagihugu abanyagihugu mugabo yose nibaza ko umuntu akuze afise ubwenge bukwiye sinibaza ko umukuru w'umugambwe cyangwa ubundi yamubwiye ati genda ukora iki agacagenda akabikora yugaye amaso kuko buriya amategeko nayo arashobora kumuhana kandi arabizi neza ico rero tukivuge tugisubira yuko abanyari abo bantu baza gukora amakosa ntabwe ngo yishimikije ikiyatumwe n'uyu amenye ubwa mbere yuko afite uruhara itegeko rimurabo bwa mbere hanyuma kandi abone yuko ibyo ariko agirira ubundi canke abone ariko agira bidahuye n'amategeko ko yibaza ati none je babingiriye byogenda gute n'ukuri yaho turakwiye kuhagarukira tukahagaruka tukavuga hanyuma iby'abanyapolitike zo gutaha nibaza ko hari akamo katewe yuko botahuka kandi amatwi asumira harabakumvishe mugabo buriya gutaha biva ku muntu ni ubushake bw'umuntu nawe butahuka na ku nguvu ariko sinibaza yuko kandi twarindira ngo impunzi zose zitashe aba ari amatora yoba kuko harabahunze kubera imvo izi n'izi n'izi ariko rero nibaza ko ingene igihugu bitunganijwe ingene politiki itunganijwe ibyo by'amatora birategekanijwe bitabaye byose izindi ngorane nicyo gituma rero nuko abashoboye gutaha babishaka batahuka n'ubu ariko baratahuka mugabo ntikosa tuvuga ngo badatashe bose igihugu cyo gihagarara amatora ntasubire kuba nibaza ko twoba duteye ingorane gusumba
yego mereka duhe ijambo umuntu wanyu muri radio ijwi ry'Amerika John mwiriwe neza
ndabaramutse
muri hega John muri hehe
hello
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndumva twumvikana nabi
yego sawa je ndiko ndabumva neza mererere mikambi y'impunzi inyarugusu
yego
sawa je nagomba mere nk'uvuga mfatiye kuri ibi mwari mwatweretse ku rubuga rwacu rwa Facebook ku kuntu amatora muri 2010 twaba 2022 ukuntu twaba turiko turayabona ariko reka mbere kuri kano kajagari navuga ni yafatiye ku kubomagura ingoro z'imigambwe na cyane cyane za SNL
yego
hanyuma kuno mutyanganji w'intore hagati mu gihugu Pascal barandagiye chakimanuyo mo chagira chambe mkuru yu guvara gisi zidiana ama kuwanya migamge chono vuga ni augwa wanya migamge wa harabile neza vijani hangi wafuga ati nyokuru ati umana ama gara nyokuru ati nimugore wewe vijani huru henda maso nimugu henda maso kuko muliko mraba na wajia wavikora ni waliku warafatu na waliku warafatu wa nukuchawari kugwa kuko nikubona hivi hanwaliku warahafu wana waba haingwa meza tatungwa kwenye kajagari katule kakazi hako chenda wunu menga na lidia nhanuko vifashi jicho na ikuona munu apati mikosa hivini za hogo chawamu hana haka rorero mwabaja wana lita wakulie kuzi ya muzu marawona ngatida kibazo chavo chaji mwana mahuri chesumu teka na higi ugu mene kuwe liki yuje kukoma gura ingoro zimi ya mbibato shora kuhisa chanyene wakalishira mwono rege haja anye nao silini maigi ugu traibo na ikini na choo na waja walinda ani mgi ugu barashora kugirugua wachane gozi ngachangaru ka nukulino rugendo imushikiranga njinyene uinu wa rafati mdugu paskari wa randangie ayiru kwa kugira za ndika na za mtenderi ayiru kwa haini arugusi nara kwa kira kwa mtenderi ego ayiru kwa rahimiriza mune kwa ayiru kwa rahimiriza mwimu nzingu nizi hungu ke uunya wazo tora wara maze kwa andikwa eske ariko arahunguka kubito ukunda kandi nkuko uyu Bizimana ariko arivuga ntahunguka ku bushake turave nk'agasaka ifatwa ariko barakoresha bishobora kuduhumuriza ndeza kubera iki bazi no Tanzania hari ya mu Rwanda badashobora kujyayo hoho bari yase barundi bene wacu bo bari hama
ndabona akanya akihuta reka baguhe inyishu kuri izo bibazo nta bitatu mushikirije reka ambassadeur Gamaliel tangu kuri mwebwe John avuze ati eka abanya politika hubwo bariko basiga abanya gihugu inkore ku maso eka no kaba yavuze no kibazo cyo gutahuka mbega impunzi zotahuka zogira uruhara mu matora niko kibataja mu Rwanda abo bagiye muri aya makampi ivuga ku ijambo mu kanya gato nk'umuntu umwe ndabona akanya kihuta
urakoze ipo ipanda kenda kwa mugabo nibaza yuko akebuye kuko baje bategetsi batanze kujya vinyiro cy'ikintu basho kubitubiza ko akademera habanaka mugabo umuntu asanuri muho ari mu buhungiro ajya kinone ko babivuze tukabona ibyo bagomba gukura bibandanye n'ibyo aba ariko bigenda baravuze ikibazo uko batanze itegeko yirikurikije mu gihugu ni bibi cyane gose nibaza yuko hanuye neza kubwanje ingingo bafashe amateko bafashe bakwiye kuraba bakurikizwa neza nk'uko babivuze igihe adakurikijwe mu minsi izoza ntashobora kuba bagitegeka mu gihugu bazohava babangira nk'uko umutegetsi ashinze itegeko arafata n'ingingo z'uko rikurikizwa nosaba rero yuko ibyo bavuze mukuru w'intwaro yo hagati n'umushyiri n'umucegera cy'umukuru w'igihugu ibyo bavuze bategetse ko byokurikizwa ataguhigishanya mu gihugu abavyanse abashinzwe umutekano batabahana ibyo nibaza yuko bakwiye kubikurikiza nibyo bamwe nababwira amajambo n'ingiro bikwiye kujyana murakoze
hari n'ikibazo mu kanya gatoyi ashikirije kivuga ariko ndabona akanya kihuta kuri gituma abo bategetsi bataja mu Rwanda reka duhe ijambo ambassadeur Bizimana tangura avuga cyane cyane ku cyumva cyaje navuga ko bajya abanya politike bagize inama bari kubasiga inkore ku maso abanyagihugu bari kora bahenda akaba yatuvuze kandi ikibazo cy'abarundi bazotahuka bazogira uruhara mu matora duga ku jambo ambassadeur Bizimana
yego jewe nibaza yuko uwo muntu ize yavuze ntitubihurira ko cyane kuko sinibaza ko hari umuntu impunzi umushikiranganji yasubiranye inyuma mu modoka yiwe canke mu ndege yajemwo ku nguvu abatahuka n'ababumba ba umutima wabo ubumba ko bashobora gutaha kandi maze kubona ko batari bake batahuka
ariko mu makuru twaronse mu kanya nuko umushikiranganji yajejwe intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania yoba yatangaje n'amakuru tuzobanza ku utahoza yoba yatangaje ko abarundi b'impunzi bari makampi bazotahuka babishaka eka n'abatabishaka nabo nyene bakazotahanwa ifite n'ibintu ashobora kuba yatangaje
no ibyo ntabyo numvise mugabo nibaza ko impunzi gafite amategeko aziraba nibaza ko bazokurikiza amategeko muri ibyo byose ari amategeko y'igihugu barimo canke amategeko
mu ambasaderi Bizimana ndabashimye cyane gose ndabona kanya kihuta ndabashimye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimye namwe ambasaderi ndaruzaniye ku kanya mwatoye amabanga mwari musi musi eka mwa amabanga akomeye mwari ko muja mu mabanga akomeye ariko mwatwihanganiye turashimye cyane gose na ingenieur Maclean tukadushimiye na Fatou Karara tukadushimiye n'abanywanyi bose bi radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro tutibagiye cyane cyane abagize uruhara mu kiganiro bagahamagara bagashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.